Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho ku rubuga rwa internet mwakumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri isaha mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Abambere na mbere barabanyeshuri 14, hanyuma kwa 14 uno munsi hagiye ko abandi batanu mu mwanya cy'abashu muri hospital Kibimba. Harimo babiri barenze cyane gose ntibavuga ntagira gute.
Uwo ni Clement Duwimana, umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Mpanuka muri komine Ndava y'intara ya Mwaro, avuga umubare w'abanyeshuri bakubiswe n'inkuba kuri iryo shuri n'uko bamerewe. Iyi nkuru n'izindi zirimo raporo y'umuryango Human Rights Watch ku Rwanda turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu reka tuyahere mu Rwanda. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urashinja igisirikare cy'u Rwanda ibyaha birimo kwica urubozo imfungwa. Ibyo bikubiye mu cyegeranyo kigizwe n'amapaji 91 uwo muryango wasohoye kuri uyu wa kabiri. Human Rights Watch ivuga ko imfungwa 104 zari zifunzwe mu buryo butemewe n'amategeko muri za kasho hagati y'umwaka w'2010 n'umwaka w'2016 zakorewe iyicarubozo. Muri icyo cyegeranyo Human Rights Watch yemeza ko abakorewe ibyo byaha biganjemo abakekwa kuba bakorana n'imitwe y'abatavuga rumwe na Leta y'u Rwanda barimo n'abahoze mu mutwe wa FDLR. Human Rights Watch ivuga ko abahotewe bavuganye nabo bayibwiye ko bategetswe gushyira imikono ku makuru atariyo, babanje gushyirwaho iterabwoba ry'uko batabikoze bakwicwa. Icyo cyegeranyo kinashinja abacamanza n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda kwirengagiza ibirego by'abakorewe ibyaha n'igisirikare cy'u Rwanda. Hashize igihe Human Rights Watch ishyira ahagaragara raporo zishinja u Rwanda byinshi birimo kubangamira uburenganzira bwa muntu no kutihanganira abatavuga rumwe na Leta. Mu butumwa bugufi yahaye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda, Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge yavuze ko u Rwanda tagisubizanya na Human Rights Watch. Yagize ati nta n'imikoranire tugifitanye, ibyo irega nk'uko bisanzwe ni ibinyoma bishaje bidashingiye ku kimenyetso na kimwe cyemewe n'amategeko ngo nayo ubwayo idashobora gusobanura. Ikigamijwe si uburenganzira bwa muntu, ni ukwibatsira u Rwanda, niwo mugambi ishyira mu bikorwa. Ibyo ni byavuzwe na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Amakuru yacu tuyakomereze mu Burundi. Abana bari hagati ya 10 na 15 nibo baraye bakubiswe n'inkuba ku ishuri ryisumbuye rya Mpanuka muri komine Ndava intara ya Mwaro, aho ni hagati mu Burundi. Abo banyeshuri bahise bajyanwa mu bitaro by'akarere biri mu Kibimba aho barimo kuvurirwa. Bamwe muri abo abaganga bemeza ko bababaye cyane, bakeneye koherezwa mu bitaro by'i Bujumbura. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana.
Iyo nkuba yakubise abanyeshuri bo ku ishuri ryisumbuye rya Mpanuka komine Ndava intara ya Mwaro, yabakubise mu mvura yari ivanze n'imituragaro myinshi nk'uko tubibwirwa na Clement Uwimana arongoye iryo shuri.
Imvura yaraguye mu mwanya wa 6:15 gutyo, hanyuma niho habamo imituragaro myinshi. Iyo nkuba ibona kubita abanyeshuri bari bari mu ishuri.
Mbega abafashwe bagize ububabare bangana gute?
Abambere na mbere bari abanyeshuri 14, hanyuma kwa 14 uno munsi hagiye ko abandi batanu mu mwanya cy'abashuri muri hospitali kibimba harimo babiri barenje cyane gose ntibavuga ntagira gute
mbego ubu ni ishuri ikorera bavuza canke n'abavyeyi
ku muri minende vara abanyeshuri batanga n'icyo tubakoresha kugira ngo dusove abanyeshuri
Abo bana bose bagiye kuvurizwa mu bitaro by'akarere birahitwa mu Kibimba. Bamwe muri abo bana babazanye bataye ubwenge ariko ubu buriko buragaruka. Hari ne Nkunzi Imana yaraye mu bitaro mu Kibimba.
Kibona ari kwishura turi mu masaha ashika saa sita. Hama rero zanumva ikintu giturutse mu nda. Hama cyandagwa sinari ingene naguye ubwenge bwaciye bugenda. Hama nisanze banteruye banjanye hanga nisanga bashyize mu bitaro
muri abo hari abatashe bibaza ko baza gutera bagira kamitende mu gihe bumva ububabare buvuye kuri iyo nkuba yabakubise ariko kuri uno wa kabiri bavuye bagarukanwa kwa muganga amagara yabo akitse aba ni Hakizimana Diane
aja natashe ngwaye rwose mugabo rero nkumva umengo ndashika shitsa muhira nto byaca byanka rwose ku mugoroba
ne wumva ubabara gute
babara mu mutima no ku ijosi banenga ari iki gice cyo kukuboko
Uwimana Jire nawe nyene uno munsi yagarukanye yumva imisonga izananye mu mutwe
nari natashye numva umengo birapfuma muganga ashike muhira imijoro bitera byaha mu gitondo ndikumengo birapfuma mugabo nshitse ku ishuri se bitera byaha
none ubu numva umeze gute
ubu nyene numva ari mu munsi bitanguriye umugabo ni nawe ngaha anye ku mavi no mu mutima no mu mutwe ubwo bitanguriye mu mutwe
mbega umuntu yakubiswe n'inkuba abaganga bamutabara gute inyishu ni ya muganga Konkoze Munezero icegera cy'umukuru w'ibitaro ajeje ubuvuzi mu bitaro by'akarere biri mu Kibimba
mu bisanzwe inkuba iza kubera hari ibicu byahuye kugira ngo bice bizana ikintu kimeze nk'umuyagankuba
birasha bituma rero uwo muyagankuba uza guca mu bantu badashingiwe ubaciyemo rero ushobora gutera ibibazo bimeze nka kurya k'umuntu yaturiwe n'umuyagankuba ije gituma rero bamwe mu babahuye niyo mpanuka usanga bahiye kwa muganga icyo dukora no vuga ko tugerageza kuraba no gusuzuma ibimenyetso cyane cyane byajanye n'inkurikizi z'uwo muyagankuba uwahiye turaheza tukamuvura wagize ubushye nyine akeshi bakunda kuba ari abantu bataye amazi tukabongerereza atari ibyo ari nk'umuntu wa muyagankuba canke za nguvu zawo zatereye ku gihome bigatuma agira ubwoba canke akagwa igihumura nawe nyine turagerageza kumufasha kugira ngo ubwenge bwiwe busubire ku gihe
muganga Konkoze Munezero asaba abajejwe ibibanza bihurirwamo n'abantu benshi kwashira ivyuma binyegeza imishwara ivuye ku nkuba mu ntumbero yo gukinga impanuka zivuye ku nkuba muri komine ya Ndavi ntara ya Mwaro David Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Tugume mu Burundi ishyirahamwe rishinzwe gucunga no kugenzura ibikorwa bya leta hamwe n'ishyirahamwe ry'abanyamategeko b'abagatolika barasaba leta kongerera amafaranga n'ubushobozi leta iha urwego rw'ubutabera ayo mashyirahamwe avuga ko ubushobozi buke bugaragarira muri urwo rwego ari byo bituma abaturage batabona ubutabera bakwiye ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
Ibyigwa byakozwe n'abahinga batumwe n'ishyirahamwe baje icungira ibikorwa bya leta n'iry'abanyamategeko b'abakatolika zerekana ko igisata cy'ubutungane kimaze imyaka itari mike gihabwa ibice biri munsi ya 20% by'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka ibyo bituma abanyagihugu badashikira neza ubutungane kandi muri rusange nabwo bukagira intambamyi nyinshi nk'uko byemezwa n'umwigisha muri za kaminuza Professeur Michel Masabo yakoze icyigwa
basanze ahanini abanyagihugu batari bake bibagora gushikira ubutungane kubera uburyo buke bafise kuko yubura na burya hari aho bisaba gusohora amafaranga atari make abanyagihugu rero benshi ntayo bafise ugasanga barahebye ikindi cya kabiri twabonye ni uko ubwo butungane nyine ningene bukora n'ibintu bisiga abanyagihugu batari bake bimwe bikorwa mu gifaransa hari amajambo menshi akoreshwa adahinduwe mu kirundi cyane batumva ingene amasenare yatunganijwe nabyo bazi bibagora hari yakenewe ko bihinduka kugira ngo abanyagihugu bose bashobore gushikira ubutungane bitabagoye
Bwadze ni ime muhinga mvizi butunzi hasanga abanyagihugu bari bakwiye kubushikira atangorane mu gihe basabwa amakori
nuko hariho uburyo bwinshi usanga busabwa abantu bakeneye gutunganirizwa kandi abo bantu basanzwe batanga amakori nukuvuga yuko bikino yuko muri amafaranga abantu batanga bikiyo makori
niba vyumve navyo nyine mu vyo leta iri kwirabahereza babone ico bungutse nibe ndoge yuko
nubwo butungana tacyo bwa wa Mariya nimba rero hariho inyishu iza ibanziza ku bibazo umunyagihugu afite biciye uko ari karatunganirizwa naho nyine ntazokwidoga naho bari kwamubwira ati tanga amafaranga kugira ngo leta ishobore kurangura imigambi birakenewe rero yuko mu gisata cy'ubutungana yuko ubwo buryo bwongeretswa kuko murazi muhero byagiye birashyikirizwa muravye ingene turaye nk'umaho bohero muravye ingene abantu bafunzwe ingene bangana n'uburyo mwumvise baronka igihumbi ku munsi ku munyororo murumva yuko amafaranga ari make
Profesor Masaba bona kwigisata cy'ubutungane kiri mu bikomeza amahoro ku isi yose.
Ubwo byose si mu Burundi gusa. Ubutungane burafasha gose kugira ngo amahoro asimbatare. Biraryoshe gutangura umurimo ubwira uti uzundenga yazo kwitwara ubutungane kandi bazontunganiriza. Rero leta ikwikwigira umugambi wayo ukuru migambi mikuru. Imaze kugenda uko uriye uca gukurikira.
Nimpe nawe yemeza ko atarwitwazo na rumwe ruhari rwo mareta itaduza amafaranga yahari bigisata cy'ubutungane
ikibazo rero kihari rero ko byerekeye ubushikiranganje bw'ubutungane nuko bikenewe yuko leta igihe yoshira ico gisata yuko kiri mu migambi yayo nyamikuru mikuru ikibazo cy'amafaranga ntigisubira kusukuba ikibazo cy'amafaranga twegeraho tuhagaze kuri ico kibazo nuko leta ikeneye gushiramo gushaka gukwiye kugira ngo icyo gisata cy'ubutungane gishigwe imbere n'icashigwa imbere ubwo buryo bwahora butangwa handi batsobukuraho babuhereze muri icyo gisata cy'ubushikiranganje bw'ubutungane amafaranga iyava ava mu makori iyo atabonetse hategerezwa kuba cyo bita amapriorite ubutungane rero twe tuvuga ati ni buryo amapriorite ya guverinoma ikibazo cyo amafaranga atsova handi iyo yaja bashire mu butungane ntangurana na hamwe bitera kuko mwabibonye byarakutitswe mu gisata cy'uburimyi byarakozwe mu bindi bisata bya energy kandi mwabonye ko byagenze neza
abari batumiwe igihe kicirwa cyashikirizwa harimo abaseruka ibisata bya leta bashimye mugabo nka bose berekanye amakenga bafise kubera mikoro ya leta yagabanutse bitewe nuko abahora bayifasha bahagaritse imfashanyo ariko abatunganije ico cirwa bo bashimangiye ku gihambaye ari ugushaka kwa leta Eloje Urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
bakunze ibijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajyaga hita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
Mu cyumweru gishize abagize inteko ishinga amategeko mu gihugu cy'u Burundi basabye ministeri ifite ubutegetsi bw'igihugu mu nshingano zayo kongera inyigisho zo kwihanganirana hagati y'abadasangiye ubwoko cyangwa amashyaka zihabwa abarundi mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bamwe mu barundi barimo Aimé Pascal Nduwimana umuyobozi w'ishyirahamwe Ministère Africaine de Compassion Mahoro Anisetti umuhanuzi mukuru w'icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu ushinzwe itangazamakuru na Leonce Ngendakumana wungirije umuyobozi w'ishyaka Sahwanya Frodebu bagarutse kuri icyo kibazo cyo kwihanganirana hamwe no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Rega dutangire twumva Anise Mahoro.
Yego izo nyigisho zirekenewe cyane kuko indongozi y'isi yamagariwe ko yegeranya abantu kandi kugira inyungu zabo imbere nuko abantu bihanganira kandi ubutore bw'umwe ukaza bwuzuza ubundi inyungu ya bose rero igahezekeje imbere
izo bintu inyigisho nk'izo zaratanzwe muri kahise ariko mu Burundi twarabonye ko ubwicanyi bwabandanije hari ikintu mubona gikwiye gukorwa ikahinduka ry'imitima ikintu cyo tuma mu Burundi ikibazo cyo kutihanganiranira kuzimanganya ubuzima bw'umuntu kigigwe mu ziro ikintu cyo kurwa n'ikihe n'imitima yuhunge hukorwa iki
nugoza ko ko n'igisho za misiyosi ibi biba muri Afrika no mu Burundi ubwaho byarabaye no mu bindi bihugu tugaheze rero uko tubitanguye tukabigumiza ko abarundi bakamenya yuko kiremwa muntu ari ikintu cyo kubaha bakamenya ko umuntu wese afise impano Imana yamuhaye nziza sana zishyize hamwe n'ubundi baheze bakubaka bikarama ibyo bishika ugasanga abantu barakanye ubuzima biva ku nyungu amatongo ibintu by'inyungu z'umwe ugasanga rero kwihangana biragoye mu gihe tukiri mu bibazo by'iterambere mu bibazo by'abantu benshi batakiri mu ishuri ibibazo by'uko usanga bigoye ko izinyigisho
Mwusha na hede wansi rengida kuma na mwra maze gitari gita muli politike burundi mwara wanyo vizinshi eka nimbiri yuko mutangula politike mwara wana makuru wavuga kwa barundi keshi na keshi bama wachani mgu baga fa ugoko baga fa inhara eka inhazi vizinshi iki nzo chokuru kwa kugira ngo uyu mutima uhinduke niki
ibijyanye no kwihanganirana kw'abantu bifatiye cyane cyane ku ndwara ya demokarasi kuko hari ubwoko bw'indwaro hari indwara ya demokarasi hakaba n'indwaro ifatiye ku bikenye indwara ya gisirikare mu ndwara ya gisirikare rero kwihanganirana ntabibaho ariko mu gihugu nk'u Burundi twamaze kwinjira mu ndwara ya demokarasi dutegereza kumenya ko mu ndwara ya demokarasi hari abantu bafite ibyiyumviro binyuranye byinshi ibyiyumviro bigize bahuje ibyiyumviro ariko igikuru ni uko iyo baganiriye ku kibazo kinaka baba ndetse bafunditse abenshi bakagishyigikira bijya bikurikizwa na bose kwihanganirana rero no kumenya ko bijya wowe wifuza n'ujya mugenzi wawe nawe aribyo yifuza yifuza kubaho mu gihugu atekaniwe kubaho mu gihugu yubahirijwe umuntu atarabye uko ameze umuntu atarabye uko abayeho agasenyegwa uko niko kwihanganirana ndabyawe yavuga ati twinjiye muri demokarasi ariko twinjiye muri demokarasi tutiteguye abarundi bamaze imyaka irenga 30 bari mu ndwara za gisirikare ubu rero ko twinjiye mu ndwara ya demokarasi igikorwa cya mbere dutegerezwa kwihutira ni kwigisha abanyagihugu ingene bategerezwa kubana mu ndwara ya demokarasi abasirikare bakamenya abasirikare abapolisi abajeje iperereza bakamenya ingene bigenga mu ndwara ya demokarasi abanyamigambwe bakamenya ingene bigenga mu ndwara ya demokarasi abakoresha abandi bakamenya ingene bitwa mu ndwara ya demokarasi abakozi bakamenya ingene bigenga mu ndwara ya demokarasi eka mbere abo bose turarangira imirimo inyuranye n'abanyagihugu bakamenya ingene bisa mu nzenga icyo bita bifasha komportemento
muri ko muvuga ko intwaro mbi zagiye za bisi kajya mu Burundi azo zatumye abarundi bacana mu bakaryana
yego niko bimeze twasanze abantu kuko twihanganirana baricanye kubera moko barasingana barangazanya kubera intara kubera kudahuza ibyiyumviro bya politiki eka mbere n'ibyerekeye n'ibijyanye no kwemera ibita mu gitansa rengije byaratumye abantu bajyana no ngo nimenga hari aho bishyize basanga abantu bajyanye hisunze nyine byo kwemera k'umuntu ari nacyo gituma igikorwa nyamukuru cy'abategetsi kugira iterambere rizoshobo kugira abantu bazokumvikane kugira abantu bazubahane ni kubanza kwigisha umuzi uwo ari wo wose ingene utegerezwa kwigenza uhereye ku mizi ikomakomeye z'abasirikare n'abapoli abanyamiryango nabo nyine zabo irutama n'abanyagihugu ariko bakigisha
ego namwe mushanahe me pascade nduwimana ikintu mbona cokorwa kugira ngo abarundi eka mu Burundi ikibazo cy'ukutihanganiranira cy'ukuzimanganya ubuzima bw'umuntu kibe umuziro niki
Jewe mbanje no kubashimira kuri iteme ya limite de la diversite n'ibiyinye byo kwihanganiranira bya tolerance bisanzwe biri no muri na vision ya make nk'iyi myaka 10 tukumva yuko umuntu wese arakeneye uwundi tukumva yuko bwa mbere atamuta atamututsi atamutwa atamukatolika atamumizirima atamupolo tukumva twese yuko bwa ko turi abarundi umuntu akumva yuko icadashoboye uwundi ko nawe ko agishoboye ukumva uwundi yuko utomuminimiza utotabagaza ubuzima bwiwe ukumva yuko naho butahurije kuri iki bya bivyumviro bya bivyamadini cyangwa bya politike cyangwa ivy'imigambwe ukumva ati turasangiye u Burundi igihugu ukihanganiranira kuko ni kumvikana kuko twese ntitwo kwiyumvira kumwe ntitwo kora kumwe ntitwo vuga kumwe ariko mu mwuga umuntu akumva yuko akeneye amahoro uko ayandi ukundi nawe ayakeneye cyo dufasha rero nukumva yuko jewe ko ndagukeneye nawe ko unkeneye ukumva yuko ari na limite da la diversite byo tuma rero tubanaho neza atakwinubana atagutotezanya atakubeshehanira.
Ego me Pascal amuvuze ikintu gihambaye cyane rwose ekakungurana eka icyo dafise ubundi akaba gifise mu kugira ubumwe muri ubwo budasabwa abantu icyo n'ikintu gihambaye cyane rwose none majambo make cyane rwose murase kizera kwivyo bizotse babigeshika mu Burundi.
Ego jewe tukuri ubonye ndiko ndakwiza imyaka 38 ubu ndiko ndaraba ingene vy'ukuri ivyo nahora numva kera zo gutotezanya moko byarabaye n'izikumira abahutu abatutsi bakavuga batabo nibo kwiga ibi abandi nibo kwiga ibi mbere jewe narakuze numva ngo nta mutu yoba ngo n'umusoda ngo niyo kwiga kaminuza je nandi hantu mugabo muri iyi myaka 10 ndiko mbona yuko by'ukuri hari haba soda baba genero no mu moko yose bakaja muri Somalia ari ubwoko bwose bakabikora neza nkabambona bino bintu byo gusabiranira ari byiza nkabambona intwaro irimo abahuta batutsi nkabambona amashure atakumira jewe vyukuri fisi vyizigiro yuko ahantamwe twobandanya ukuntu vyukuri ndabona yuko nkame abanyamigambwe ava, 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 gusanga kenshi baza barasobanganya utuntu zimwa barundi bobo barafise umutima wo kwibanira neza.
Tubibutse inshuti mwese ko mutwa murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndabakenga. Niwe neza Ndabakenga?
Hello.
Muratwumva?
Yego ndabumva.
Muri hehe Ndabakenga?
Nje ndi mu ntara ya Cibitoki.
Cibitoki murafite ikibazo murafite icyumviro tuga ku ijambo?
Ngo ikibazo ndi ko nawe afite cya mbere nde izo nyigisho zo kwihanganiranira zotanga nde icyo ni ikibazo cya mbere. Nciwe ndira ko ndiko ndaraba mu bijyanye na politike ndiko ndumvirize ibyabaye kera gushika ubu hari ikintu cyahindutse ko na cyane cyane nko mu minsi iheze haravuga ibintu by'abahutu n'abatutsi ugasanga abatutsi barukwabo abahutu barukwabo dore hariho n'ikumirana ariko ubu hari ikintu mbona cyahindutse kinini kuko umuhutu cyane moto tituko turaraba umenya wese kare babo yari uko hari ibyo badashoboye muri umenya ari ubu bahuriye ko byinshi haba mu mashuri n'ibindi ariko rero icyo je mbona nini ku bijyanye no kwihanganiranira cyane kubahana kuko ubwicanyi bwo buriho ni ikintu kiba gusa mbona nta kindi uretse gusa ko leta yofata umugambi wo kunganya abantu nkumbure hakaba abantu bose nk'umuntu akoze ikosa agahanwa kugatwe kiwe cyangwa umuntu akubahika mu byiyumviro byiwe mu bya politike eka no mu bintu bijyanye n'imirimo aba arimo umuntu adahanirwa ikosa yakoze nicyo rero byofasha gusumba n'ibyo nyigisho naho duhoza mugabo atariho ukungana kw'abantu bose imbere y'amategeko
nacho murakoze Ndabakenga murabaje ikibazo cyo kumenya utanga izo nyigisho nkuko amakuru yadushikirije twarungikwe n'umenyesha makuru wacu Eloge Budikaneza abategetsi abashinga amateka n'abakenguza amateka basavye ko izo nyigisho zotangwa cyane cyane mu bushikanganje bujejwe intwaro hagati ariko reka iki kibazo tukibaze nabo turi kumwe mushya ntare wonse ninda kumana ikibazo cha Ndabakenga ubwo butumwa eka izo nyigisho zotangwa nande eka n'ikibazo washitse ashize imbere cyo kugira ngo iminsi yose hazobe habari ubungane tuga ku ijambo
inyigisho zotangwa na leta nibyo zitegurwa na leta hanyuma bigashyikirizwa n'utegerwe kudushyikiriza abanyagihugu bakazumva ko mu kuzugurura nari ndagiye kubabwira mu kanya ko Ndadaye amaze gutsinda aciye avuga ati igikorwa cya mbere ni kwigisha abantu ingene bubana mu budasa bwabo mu ntwaro ya demokarasi yabyuguruye iyo nyigisho aha mu ntara ya Bujumbura ni ijenda wemye n'ubwiwe kugira yerekane ko ari ikibazo gikomeye ari ikibazo gihambaye si ikibazo cyo kuvuga ngo ndahabura amatari ndahaje uwo ari we wese ngo nibigishe aca yigisha iby'umugambwe y'umurekuye bityo utabanje kujya gutanga intumbero wenyine rero nimukyane tawanya prodenu twemeza turagize ne twabayeho ibyo twabanze kureza ba prodenu abarundi twese muri umugambwe umwe n'ibyashyikiye abarundi tukaraba n'ingene ubu ibintu biriko biragenda umukuru w'igihugu arakwiye guteguza uwo mugambi w'ingene abantu bo kwihanganirana bakabana neza mu budasa bwabo mu ntara ya demokarasi rero iyo abantu bihanganirana igica kivamo ni uko iyo bahariye ku kibazo bacaratera umuti bakumvikana umuti uwo ari wo bashika ko mu gitazo bacita kompromi
mushyira nayo mahoro namwe anise izo nyigisho zotangwa nande ubungane bwo buriho gute hagati y'abarundi
abarundi bwacu twikubise gasi tukabona byiza bitaze nk'amategeko urabona ibya demokarasi byaze bikoroka nk'imvura twebwe twikubise agashi tukabona ibyo babyiza ababyigisha abo ari bo bose igasikira abanyagihugu bose izo televiziyo imbere ndabyikeka kandi ndabyifuza izo nyigisho rero zitangwa n'abatwara kuva hasi aba uwundi mu kuzigisha ni uko byo bivuye mu barundi bo nyine bakabona ko dukwiye kubahana twe kubaha agateka ka zina muntu kose n'ubuzima mbibaza rero yuko bivuye mu barundi bo nyine nangeka bizotera bitera intambwe kana ibindi bihugu
namwe eme Pascal Ndubimana icyo kibazo nyene izo nyigisho zotangwa nande kugira haboneke ubungane hagati y'abarundi aho kugwa iki
yego jewe ivyo kuri turabihwanira ko n'abavanya kubaha mwari mwatumiye ni leta ambere niyifata iya mbere hanyuma kandi mugabo jewe na wewe navyo ni ibituraba kuko twese turafashanya butwoshiramo mbere amasengero amashirahamwe ni mu nzego zose ntawe avuga rero leta ngo twitane icyo kikogwa mugabo niyitera intambwe mugabo jewe nawe turafisemo uruhara ngo tubibwire n'abandi rero nuko kuvuga bino bintu byo kubahana kwihanganiranira gusoneranira kubakana dimapani ibintu byo gutabagwana no gusamburana biraturaba twese murakoze.
Ijwi rya Amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung. Ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni iyawe, radio yacu.
Usibye ubwo buryo, tubibutse ko radio Ijwi rya Amerika yumvikanira no kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri aho ni mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio Ijwi rya Amerika, ndetse no kuri FM 88 n'ibice bitatu kuri radio Inshuti ya Bose. Abafite ubushobozi bwo kujya ku rubuga rwa internet mwadukurikira kuri www.radioyacu.com. mushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, aho mwadushakira kuri VOA Radio Yacu, no kuri Twitter ndetse n'ahandi. Aha Nshuti, tukaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubibutse ko mukanya saa moya n'igice tuza kubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, nshimire Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru. Muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.